Ele Nesbi de América. Ijwi ry'Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramuseshe uti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kabiri tariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2018 kuri micro muri kumwe na Ange Fidel Niyongabo.
Murari bayikurikiye n'uburenganzira bwe kuko ashatse gutuma itakora uko bigomba kugenda. Nasaba abashinzwe umutekano bakamusohora cyane muri repubulika. Igiciro fatizo muri cyamunara miliyari imwe miliyoni 797.
Igiciro mwahaye expertise yanyu ntaho gihuriye n'agaciro k'ikigo. Ntaho bihuriye na gato. Iyo mwemeje gusahura rero ubwo murakomeza gahunda zanyu.
Abo ni Maître Habimana Vedaste ajejwe gushira mu bikorwa ingingo z'amasentare mu Rwanda na Madame Anne Gwigara ahagarariye inyungu z'umuryango wa nyakwigendera Assinapol Gwigara. Ni mucamunara yabaye ejo ku munsi wa mbere. Tubafitiye n'ayandi makuru ku gituma amasokane kuri ndwi aheruka gusubirwamo mu gisagara cya Bujumbura atarangiye kugira yugurugwe ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatanu hamwe no ku Murundi yaronse agashimwe mu mahiganwa y'abakiri bato ku rwego rw'umuryango w'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko. Marareka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Alois Bigirimana. Waramutse Alois, utubwira amakuru dufitiye muri uyu mwanya.
Maramutse Fidele, tuyahere muri Kenya. Abajeje umutekano umunani muri ico gihugu cya Kenya barishwe mu gitero cyakozwe n'abarwanyi ba Al-Shabab ku munsi w'Imana mu manuko bushira ubuseruko bw'ikomine ya Wajire. Ako karere kamye kabamwe ibitero by'abarwanyi ba Al-Shabab bajabuka urubibe bavuye muri Somalia. Igitero bivugwa ko cyabaye mu masaha ya saa 8 z'umuhingamo ku munsi w'Imana. Abajeje umutekano bari mu bikorwa byo gukizura igihe imodokari barimwo yaca ku mutego hafi igisagara cya Bojigarase. Al-Shabab ca itangura kurungika amasasu kuri abo basirikare. Uburaruko bushira ubuseruko bwa Kenya bwama bwabayemwo gutana mu mitwe na Al-Shabab. Kikibaye igitero kigira kabiri gikozwe na Al-Shabab muri iyo komine uyu mwaka. Mu kwezi kwa kabiri abarwanyi bisha abantu batatu ku ishuri ry'intango ryahitwa Kwarsa. Al-Shabab itera mu kwihora abasirikare ba Kenya bari mu nteko za Amisome muri Somalia kugarukana amahoro n'umutekano. Abategetsi ba gisirikare ba Leta z'Ubumwe za Amerika n'aba Korea y'Epfo bumvikanye guhagarika imyimenyerezo ya gisirikare itekanijwe muri uku kwezi kwa munani kuri mbere. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Amerika, Dana White, yemeje ayo makuru ejo ku munsi wa mbere. Yavuze ko imyimenyerezo ya gisirikare mu karere ka Pasifiki hamwe n'ibindi bihugu yoyo izobandanya. Perezida Donald Trump yasezeranye guhagarika iyo myimenyerezo y'intambara inyuma yaho abonaniye n'umutegetsi wa Korea ya ruguru Kim Jong-un mu ndwi irangiye. Iyo ngingo ya Trump ishobora gufasha abari mu biganiro vya nucleaire bizonatuma Korea ya ruguru itezurirwa ibihano by'ubutunzi yafatiwe. Amerika nayo ikabonera icitwazo cyo gusaba ko ibirwanisho vya nucleaire byose vya Korea ya ruguru bisamburwa. Aha muri Amerika batatu bahoze ari abatambukanyi baba perezida ba Leta z'Ubumwe za Amerika baramiriye kure politiki iteye amahane yo gutandukanya abana ku babyeyi babo binjiye muri Amerika baciye ku rubibe mu buryo butemewe n'amategeko. Laura Bush, umutambukanyi wa Bush yahoze ari perezida wa Amerika ku munsi w'Imana yavuze ko iyo ngingo yo gutandukanya abana ari ikintu kibi cyane kandi cyamubabaje ku mutima. Michelle Obama, umutambukanyi wa Barack Obama, mu butumwa bugufi bwa Twitter yarunganiye Bush ejo ku munsi wa mbere mu kuvuga ko ukuri kurengeye inyungu z'imigambwe iba iri kuri politike. Nawe Hillary Clinton, umukandida mu matora yo muri 2016 akaba ari umutambukanyi wahoze ari perezida wa Amerika Bill Clinton, yatangaje ejo ku munsi wa mbere ko ibiriko birabera ku rubibe rwo mu bumanuko bwa Leta z'Ubumwe za Amerika ari akamaramaza ku kiremwa muntu kandi ko ibiriko bishikira imiryango ibibabaje. Abana bakiri bato bashika ku 2000 nibo bamaze gutandukanywa n'imiryango yabo mu kiringo cindwi zitandatu zarangiranye n'ukwezi kwa gatanu nk'uko abategetsi bo mu ntwaro bavyemeza. Ishiramwe mpuzamakungu ni ryashikirije ryo ku munsi wa mbere ku miryango irenga ibihumbi bitanu yahunze intambara zibera hagati mu micungararo y'igisagara cha Hodeida muri Yemen. Muvugizi wa ONU Stéphane Dujarric yavuze ko iyo bitigiri byitezwe ko byiyongera mu gihe intambara zikibandanya. Yabwiye amenshi makuru ko amashyirahamwe atanga imfashanya maze gutekanya ifungurwa ibitoro hamwe n'ibikoresho byo kugarukira ku mbabare. Yongeye avuga ko abantu bashika ibihumbi amajana atandatu aribo bakiri mu gisagara cha Hodeida. Mu ndwi iheze urunani rw'abasirikare mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite rwagabye ibitero by'indege hamwe na za misile ku barwanyi b'abahuti bashikiwe na Irani kugira bigarurira ico gisagara kimaze imyaka irenga ibiri mu minwe y'abarwanya leta. Naho muri Afrika mu kurangiza amatati amazi gihe kirekire afatiye ku mashirahamwe yimba umusenyi yavuyemwo ubwicanyi muri Gambia ejo ku munsi wa mbere aho abantu babiri bishwe abandi barakomereka bikomeye harimo n'abapolisi. Kompanyi yitwa Julakai y'ubwubatsi niyo yabaye intandaro y'ayo matati ashimikiye kukono ibidukikije mu mihana yahitwa Faraba Banta ni ku birometero 50 uva ku murwa mukuru Banjul. Abanyagihugu basaba ko iyo kompanyi yimba umusenyi ivanywa mu mihana yabo. Hambavu y'abafuye abategetsi bavuga ko imodokari zari aho zononywe kandi ko uruhagarara rukibandanya.
Turagushimiye Aloyce Makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda umwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini duhere mu Burundi aho gituma amasoko ane kuri ndwi aheruka gusubirwamo mu gisagara cya Bujumbura atarangiye kugira yugurugwe ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatanu byaturutse ku kibazo c'ubuhinga. Ivyo vyashikirijwe ejo ku munsi wa mbere n'uwurongoye umugwi ujejwe ivyayo masoko mu nama yagiranye n'abadandaza mu nyubakwa z'isoko iyo mu Kinama. Ni inkuru yakurikiranywe n'umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka.
Aho ni mu isoko yo muri zone Kinama ya komine Ntahangwa turi mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura. Iyo nayo yari ku rutonde rw'ategerezwa kugururwa mu mpera z'ukwezi kwa gatanu guheze. Abadandaza bo mu hinga itandukanye y'igisagara cha Bujumbura bari baje kumviriza isiguro bahabwa n'uburongoye umurwi ukurikiranira hafi ibijanye n'amasoko aheruka gusubirwamwo. Ramadan Nkurikiye yasiguriye abo badandaza ko habaye ikibazo c'ubuhinga.
Bari batanze bondo komande y'ibikoresho abona yuko bokoresha mugabo rero gace birana nuko ihinguriro ryagize ikibazo imashini zirapfa zipfuye rero wakibaye kandi gushobora gutanga ibyo bikoresho kuvuga amatibe aha mu isoko mugerageje kuraba amastandi ngene ameze muravye ivyuma bijya ngaho ngene bingana mwese aca ya image ca wiyumvira isoko ya Kinama ivyuma byose mubona nga ca wiyumvira mu masoko yandi yose uko ivyuma biba bingana aho rero ikibazo kinini gihagaze ku vyuma.
Ikindi uwasanzwe ari n'umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igisagara cha Bujumbura avuga nuko bamwe mu badandaza batatanze amafaranga basabwa ku gihe ariko ibishikirizwa n'uwo mutegetsi wo mu biro by'umukuru w'igisagara cha Bujumbura ntibitahugwa kumwe na bamwe mu badandaza. Uno n'uwo mu isoko ya Ruziba iri mu manuko w'igisagara muri komine Muha avuga ko aho basanzwe badandariza mu isoko fata kibanza iri ku nkengera z'uruzi mugere bariko bahahombera byinshi.
Amazi iyateye usanga utundu tumwe twagiye kuko tugiye mu ijoro we buryamye muhira ntugarura duhora tubanza tukaja kurondera kuyitanganika aho kuyitanganika duhebuye tuduga tuja kwica ikintu mu rugo kugira ngo usubire kudandaza muri kiriya kino kuko nta wundi murimo twebwe dufise n'umurimo wo kudandaza. Twebwe ikintu dusaba ni mudusabire mugira umutima w'ikigongo kugira ngo tuduge muri iyi soko kuko twebwe nabo twobona ko bariko baradandariza hagaragara ufise ahuzuye yo muhindaro ahazarabika ibyo bindi atarisha amafaranga simwe bwe gusamwe umuhimiriza ngo narihe natwe twomubwira ko igikogwa rukuri hayo mafaranga kugira ngo nawe aronka yiwe huzuye nokuri mutazoba muturopoye ntimuzoba mudukuye ku isi muzoba mudukuye mu mazi
nuno mukenyezi asanga icyumviro n'uwo wa mbere asaba kwa yo masoko iyo kugururwa byifata kibanza gutyo ibikorwa bisigaye bikabandanya mu nyuma ndetse n'abataratanga intererano basabwa bakazitanga
twe twakwifuza nk'abadandaza ko mwode hiso hamwe bisigaye bikazokogwa turiko turakora abamaze gutanga amahera bamwe twaragiye mu mashira hamwe turagurana amafaranga koko byaje byavuzwe ku isoko mwayiduhaye hama turagenda turagurana amafaranga mu mashira hamwe muraze ko atahandi twogurana amafaranga kubwa amafaranga rero mu kuyariha tutegezwe kuyariha turiko turakora turabona ko mu kuyariha biriko biratugora kubwi impamvu tutararonka isoko tukoreramwe
warongoye umugwi ukurikiranira hafi ibijanye nayo basoko aheruka gusanurwa aratahura iyo myitwarariko y'abadandaza
na numwe yaryoherwa no kubona aho mukorera ingene hameze kujya nico gituma mvuze ni umuntu wese azi ko afite uruhara kugira ngo ikorwa binyaruke nga agerageze abadandaza mugerageze ico mwemeje mugishitse ama nawe ne uwe ko arabubakira yavyumvise agerageze arabe yuko yonyarutse ati rero kintu muvuze ti uwa muraza nga ayi gukorera nga ama bindi ikorwa bibandane murazi ko ikorwa bakoresha nga ivyo muyaga nkuba ahani ivyo gusudira kugira ngo dukinge impanuka nakunoza na amamashini nga yo gusudira abantu uruja n'uruza rw'abantu mu isoko byo hotel ibibazo kubera tubakunda dushaka kwemera yuko dushira abanyagihugu ahantu tubona duti ubuzima bwabo burabangamiwe tubibona
abadandaza mu masoko ya Kinama Ruziba Jabe na Musaga babajije irindi sango ryo kugurura ayo masoko Ramadan nkurikiye ntarindi sango yatanze ariko yishuye ko ibikorwa bigiye kubandanya kugira birangire vuba amasoko atari ku rutonde rwo kugururwa ku igenekerezo ya 3 ukwezi kwa 5 guheze ni Ngagara Kinindo na Kanyosha naho nyine abadandaza baho nta kindi basaba atari uko ibikorwa byurangira n'ingoga bagatangura nabo nyene kuyakoreramwo Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
mu Rwanda ikigo cy'igihugu kijejwe amatagisi n'amakori Rwanda Revenue Authority cyagurishije icyamunara yandi matungo agizwe n'imashini zihinguriro gitabijyanya kwigendera Asinapol Rwigara yitabye Imana mu mwaka w'2015 izo mashini zagurishijwe hafi y'umuriyari dumwe n'imiliyoni 800,000 y'amafaranga y'u Rwanda n'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Asumta Kaboyi yakurikiranye icyo cyamunara
nyuma yuko abantu bose bageze aho bari bagenewe guhagarara cyamunara yahise gizwa umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Habimana Vedaste niwe wari uyoboye cyamunara gusa yongeye kumvikana aterana amagambo na Madamu Anne Rwigara uhagarariye uruganda nubwo yabanje kugaragaza ko atifuza ibyo yise imvururu zagaragaye muri cyamunara ya mbere hatezwa itabi
uriya wavugaga
Anne Rwigara ni nyiri kigo ni njye uhagarariye Premier Tobacco Company ntumvugire kandi ndivugiye wanyumvise
iyi cyamunara iri gukorwa kubera imisoro PTC ibere mu Rwanda Revenue Authority rero ndagira ngo umubwire atuze cyamunara iba yikurikiye n'uburenganzira bwe kuko ashatse gutuma itakora uko bigomba kugenda nasaba abashinzwe umutekano bakamusohora cyamunara igakomeza igiciro fatizo muri cyamunara $1,700,097
igiciro mwahaye expertise yanyu ntaho gihuriye n'agaciro k'ikigo ntaho bihuriye na gato iyo mwemeje gusahura rero ubwo murakomeza gahunda zanyu
igiciro cyatangajwe n'umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Vedaste Habimana ni nacyo umuguzi wa mbere yahise avuga ko ari cyatanze birangira abandi bagera kuri 7 bitabiriye cyamunara nta n'umwe ubashije kuvuga ikindi giciro Anne Rwigara uhagararira uruganda yavuze ko atishimiye uburyo cyamunara yakozwe
igiciro cya $1,700,000 turacyanze n'ikigo cya Premier Tobacco Company niba tucyanze cyamunara wagombye kwisubika nk'uko amategeko abivuga ariko nk'uko tubimenyereye ntacyo bikubwiye ariko igiciro twebwe ntabwo tukemeye umusoro ntiwigeze ubaho yaba ari $5,000,000 ngo cyangwa 6 umusoro urabizi ko utigeze ubaho nta musoro n'umwe turimo Rwanda Revenue vuga ko urimo gusahura kurimo gukora gahunda yo yabagutumye gusahura ariko ureke kubeshya muri gukurikiza amategeko nta musoro wigeze ubaho nta contre expertise yigeze ibaho n'igiciro mwashyizeho nta nubwo ari kimwe cya 10 cya valeur y'iki kigo
Anne Rwigara yavuze ko atigeze ahabwa uburenganzira bwo gukoresha igenagaciro ryabo rishya nubwo umuhesha w'inkiko w'umwuga Maitre Vedaste Habimana yavuze ko babahaye uburyo bwo gukora igenagaciro ariko ntibarikore.
Batwandikiye bakoresheje umwavoka we, umwavoka turamusubiza umunsi babisaba ni kutwara tubasubije, tubabwira ko bazaza gukora counter expertise, turabamenyesha ko bazayitugezaho mbere y'uko cyamunari munsi iba. Rero ibyavuzwe mwumvise ntabwo ari ukuri. Ikigaragara ahubwo ni uko bashaka impamvu zo gutinza cyamunara ariko ntabyo bashaka gukora.
Amafaranga ateranye amaze kuva muri izi cyamunara ni miliyari hafi ebyiri n'andi arengaho makeya, kandi Rwanda Revenue irishyuza miliyoni esheshatu, murakurikiza bibihe bi.
Icyo kibazo ntabwo ari njye mu kibazo kano kanya. Naje hano nje gukoresha cyamunara mwakurikiye, ibindi bijyanye n'ibizakurikiraho uwishyuza ni Rwanda Revenue Authority, icyo kibazo ntakibaza.
Abaturage bari baje kureba uko cyamunara igenda batangaje ko bababajwe n'uburyo bakumiriwe ntibahabwe uburenganzira bwo kureba aho cyamunara yaberaga. Uyu wavuganye n'ijwi rya Amerika na Musanze aho bari bategetswe guhagarara cyamunara rukwirangiye.
Ibigenda rero kuri iyi miryango ni byinshi tukabibona, nta nyiravyo bihombeye nyiravyo saa cyariho we twigara Singapore ngo wa mbere twabuze nyiri ibintu. Ibindi byose rero ntabwo bidutunguye. Ikindi twatumenyereye tuzi ko cyamunara ibaye babishyira ku maradiyo abaturage twese tukaza kumva. Twinjiye hano mu kigo batwanditse mu gitabo irangamuntu twazibahaye, ariko igikorwa cyabereye nyirizina batwimiriye, ntabwo twagiye baduheje, kandi turi abaturage, turi abanyarwanda.
Anne Rwigara yatangaje ko iki cyamunara kimwe n'icyabanje byombi batabyishimiye ko bagiye gukomeza inzira y'ubutabera. Mu mezi abiri ashize nanone ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro cyateje itabi ry'uruganda rw'uyu muryango wa Singapore Rwigara riguzwe miliyoni 512 z'amafaranga y'u Rwanda. Iki kigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kivuga yuko uyu muryango ukurikiranyweho kunyereza imisoro y'amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyari esheshatu, kugeza ubu Rwanda Revenue imaze kubona amafaranga arenga miliyari ebyiri ugereranije n'ayo yishyuza uyu muryango. Haracyabura amafaranga y'u Rwanda asaga miliyari eshatu ngo amafaranga yose yishyuzwe uyu muryango wa Rwigara aboneke. Umutekano wari wakajijwe hari kubera cyamunara y'imashini zahoze zikora itabi mu ruganda rwa Rwigara Singapore, nta winjiraga mu ruganda adasatswe ndetse umwirondoro ukabanza gutangwa. Abari baje muri cyamunara bashyizwe mu byiciro bitatu. Icya mbere cyarimo abaguzi beretswe bagomba guhagarara ukwabo. Hari ikindi cyiciro kigizwe n'abanyamakuru benshi nyuma yo kwerekana ibyangombwa byabo bibaranga, nabo beretswe aho bahagarara babujijwe kwegera aho umuhesha w'inkiko yarari ndetse n'abaguzi. Icyiciro cya nyuma ni icyari kigizwe n'abaturage biganjemo abahoze bakorera uruganda babari bangiwe kwinjira aho cyamunara yaberaga. Singapore Rwigara yitabye Imana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Umuryango we ukaba warakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda kugira uruhare muri urwo rupfu nubwo ubutegetsi bwakomeje kubihakana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Mubandanya kumviriza ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Hari umurundi yaronse agashimwe mu mahiganwa y'abakiri bato ku rwego rw'umuryango w'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko. Iyi nkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Nk'abandi umurundi, nk'abandima ibizino ivyo bita mu Faransa ama champignon.
Yitwa Emile Nsengiyumva. Ubwo burimyi akora butamenyerewe n'abantu benshi nibwo bwashimwe ku rwego rw'umuryango w'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko mu mahiganwa y'abakiri bato. Kugira ngo ashike aharonke agashimwe ku rwego rw'akarere ka Afurika y'ubuseruko, yabanje kuba uwa mbere mu rwego rw'ibihugu bigize uwo muryango mu mahiganwa yatunganijwe n'akarere ka Yase hamenyesha impuzamakungu gita uburimyi FAO. Sengiyumva sumurimye nk'abandi bose ahubwo yabitanguye yahejeje amashuri ya kaminuza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri.
Nje amashuri yanje ya kaminuza nanditse igitabo ku bizinu, icyo gitabo nanditse ngiye kugiheza, ncambona yuko kurima amashampinyo ari mbo proche iri rentable. Hama munyuma rero ncandavuga nti n'ubundi akazi muri leta karakenye, reka nuguruze societe ndabirime. Hama ncandabirima mbere munyuma ndatinda ndaronka n'ubuhinga bwo gutangwa kubihingura mu bindi, turahingura ibitsinu byumye ifu yavyo hamwe n'amasambusa.
Ku myaka y'iwatarashikana 35 Sengiyumva sumurimye w'ibizinu gusa kuko yahawe n'akaryo ko kuja kwiga ubundi bworozi mu gihugu ca Bene.
Tukaja kwiga kurima, tukaja kwiga korora amafi, inkoko n'ibindi byinshi bivanye n'icuba watoye ushaka gukurikirana.
Iyi bintu byagenze neza umugambi wiwe wo kurima ibizinu ku kwezi ushobora kumuha ibingana n'ito nimwe akunguko kakarenga miliyoni nka zibiri. Yamara avuga ko amagume yadutse mu gihugu ciwe c'u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 yatumye ahomba kuko amahoteli yatasubiye kuronka ingenzi nyinshi ngo nawe ashoregwe. Ahamagarira abandi bakiri bato nka we kureka ubunebwe no kutagaya akazi maze bijukira imigambi y'iterambere n'uburimyi budasigaye inyuma.
Nuko bomenya yuko kurima ari akazi. Umuntu w'umurimyi urakunda kumubaza ngo yarima ngo ukore iki, akabwira ngo ntacakora. Abajene bo kwijukira kurima bakamenya yuko kurima navyo ari vyiza, bishobora gutuma umuntu abaho akaronka uburyo agatera imbere. Kuko nibaza ko mu bihugu biteye imbere uburimyi usanga bufise ibibanza vya mbere. Iyo umuntu ahejeje amashure ifo kwiyumvira guteza imbere amatongo y'iwabo, kuko amatongo arashobora gutuma umuntu amererwa neza. Notera kamo abajene ndababwira ko batotinya kuko babona yuko umenga abantu bafite amasosiyete manini batanguje ibintu binini ukamengwa n'ibintu biteye ubwoba. Ariko sivyo, twatanguza amafaranga make cyane, make cyane. Mugabo iyo uri kurakora uzurasanga umuntu agutera intege, agushigikira, ntibagire ibintu byo kwigana. Ariko bakora icyo kintu bumva kibarimo, icyo kintu bumva bafite inyota. Mbwa apana kuraba yuko ngo nakarima amatomati, ngo nakayarimye ibijumbu, ngo yarimye ibitoke, canke ngo yorore ingurube. N'abacu bavyigana aroke muri bo indani batuva bafite passion ivyo bintu.
Muri ayo mahiganwa inyuma y'Uburundi hakurikira Ubuganda, ubwa gatatu haza uturuka mu gihugu cy'u Rwanda, ubwa kane naho hari umwigeme w'umutanzania, ubwa gatano hari umukenya, hanyuma umwigeme wo muri Sudani y'Epfo. Ubwo rwaruka rusaba amareta y'ibihugu byabo hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu kubashigikira muri iyo migambi yabo y'uburimyi n'ubworozi. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu bubaye ubwa mbere ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryashize ibibazo biterwa n'inkino za video mu mugwi w'indwara zo mu mutwe. Ni ku rutonde rushasha rw'indwara iryo shyirahamwe ryashize ahabona. Inkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Lisa Shine ari Geneve, tuyishyikirizwa na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Imyaka 28 yarishize urutonde mpuzamahanga rw'indwara rukiri rwa rundi. Impinduka zabayeho nyuma zose ziri kuri uru rutonde rushya rwatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Gukunda imikino ku buryo bukabije no kuba imbata yayo ni imwe mu ndwara nkiri kuri uru rutonde, kuko abasaba ubufasha bwo kubicikaho biyongereye cyane. Iyi mikino ibata abantu ahanini ba mu matelefoni na za mudasobwa, aho abayikina barushanwa kugira amanota menshi cyangwa bakanakinira amafaranga. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko hagati y'abantu 2-3% by'abatuye mu bihugu by'uburasirazuba n'amajyepfo ya Aziya aribo babaye imbata z'iyi mikino. Umuyobozi w'ishami ry'ubuvuzi bwo mu mutwe muri OMS, Madamu Shekar Saxena, arasobanura bimwe mu byakoreka ko umuntu yamaze kuba imbata y'iyo mikino.
Be careful if
the person you are with, a child or other person,
Ubona umwana cyangwa undi muntu mubana kinyo iyo mikino ubutitsa niba bimutwara igihe kinini ku buryo yibagirwa zimwe mu nshingano ze nko kwiga kuganira n'abandi akazi se uzabyitwararike ntibiba ngombwa usaba ubufasha ku rutonde rwariho rwa OMS kugaragaza imyitwarire nk'iy'abahungu urumukobwa cyangwa y'abakobwa urumuhungu byari ku rutonde rw'indwara zishingiye ku myitwarire Saxena avuga ko byimuriwe ku rutonde rw'abafite imyitwarire idasanzwe ishingiye ku gitsina ati
the people with gender identity disorder should be not categorized as
utanyurwa no kuwavutse uri umuhungu cyangwa umukobwa ntibikwiye gufatwa nk'ibibazo byo mu mutwe wa kenshi no mu bihugu byinshi usanga hari amategeko akakayabihana ku buryo bigabanya amahirwe yabo yo kuba bahabwa ubufasha ubuvuzi gakondo nabwo bwongerewe ku rutonde nubwo bukoreshwa n'amamiliyoni y'abantu ku isi ntibwari busanzwe ku rutonde nk'uburyo bw'ubuvuzi bwemewe na OMS
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvise ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamaramaka ku itegeko nshinga ry'u Burundi ntiyavuzweho rumwe yateye benshi gukeka ko President Pierre Nkurunziza ashobora kwiyongeza izindi manda ebyiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanenze iyi kamaramaka kubera kwitakozwe mu mucyo kubera gufunga ibitangazamakuru no gushyira ingufu ku baturage kugira ngo batore yego Pierre Nkurunziza yatowe bwa mbere mu 2005 n'inteko ishinga amategeko yongeye gutorwa na rubanda mu 2010 mu 2015 yatangaje ko aziyamamariza indi manda ku buryo bunyuranyije n'amasezerano yarusha icyemezo cye cyateje amakimbirane n'ibibazo by'umutekano bikomeye n'ubu igihugu kitarabasha kwivanamo Muri ibi bibazo harimo abashatse gukora kudeta imyivumbagatanyo y'abaturage ibikorwa bya gouvernement byo guhashya iyi myivumbagatanyo no guhunga kw'abantu benshi mu 2015 Nkurunziza yongeye gutorwa muri ibi bibazo byose mu kwezi kwa gatanu 2018 ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi ryakoresheje kamarampaka y'itegeko nshinga rishya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'andi mahanga batangaje impungenge ko gutoza itegeko nshinga rivuguruye bishobora kugaragara nk'aho ari uburyo bwo gukuraho umubare ntarengwa wa manda z'umukuru w'igihugu kugira ngo president Nkurunziza azongere yiyamamaze nyamara ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatandatu 2018 ubwe yitangarije ko atazitoza mu 2020 byatunguye benshi umuvugizi wa ministeri y'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Heather Nauert yasohoye itangazo rigira riti Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye neza icyemezo cya President Nkurunziza gishimangira isezerano yagiriye Abarundi mu 2015 ko mu 2020 ibiringo bye bizaba birangiye icyemezo cye gishobora kuba intambwe ikomeye muri demokarasi y'u Burundi no kubera urugero rwiza abandi bakuru b'ibihugu bo mu karere itangazo rirakomeza Riti Leta Zunze Ubumwe za Amerika isabye guverinoma y'u Burundi gufata ingamba zo guteza imbere imitegekere myiza kubaha uburenganzira bwa muntu gufungura urubuga rwa politiki no kubaha ubwisanzure bw'itangazamakuru izi ngamba ni ngombwa rwose kugira ngo ipiganwa mu matora yo mu 2020 rizabe mu bwisanzure no mu mucyo Itangazo rirasoza rivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye gusezeranya Abarundi ubushake bwayo bwo gukomeza gufatanya nabo kugira ngo bagere ku mahoro n'iterambere birambye. Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Juti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika. Ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Tubatumira no kubandanya mudukwikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu Radio Ijwi ry'Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.